mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banwanye mwongeye kwirirwa mu Burundi. Radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza, mbahanye ikaze muri aya makuru. Ingabo za Afrika y'Uburasirazuba zafashe bimwe mu birindiro bya M23 muri teritwari ya Masisi.
Ingabo za
Uyu ni Habimana Augustin, umuyobozi wa Société Civile muri groupement ya Bashari Kayembe muri Masisi. Ifaranga ry'u Burundi ririmo riragenda rita gaciro ku buryo butigeze bubaho kugeza ubu. I Nairobi muri Kenya, abaturage bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ubuzima buhenze cyane. Nshuti zacu, aya makuru yo ku isi no mu biyaga bigari ni mu kanya gato cyane. Nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Muri Kenya rero, uyu munsi polisi yarashe ibyuka biryana mu maso mu batavuga rumwe na guverinoma bari mu myigaragambyo i Nairobi. Bababajwe n'ibibazo by'ubuzima buhenze n'ishiringi rita gaciro. Oriana Itangishaka, tubwire ibindi kuri iyi nkuru.
Ego cyane, umuntu umwe yarasiwe muri iyo myiyerekano, ariko amakuru yerekeye amagara yiwe ntaramenyekana neza. Iyo myiyerekano yahamagajwe n'abatavuga rumwe na leta, yabaye kuri uno munsi wa mbere i Nairobi. Nk'uko bitangazwa n'abamenyeshamakuru b'itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AP, banegura leta kubera ibiciro by'ibintu byaduze. Leta ya Perezida William Ruto yarahiye ko igiye gufata ingingo zikomeye kuri iyo myiyerekano, inyuma yaho Raila Odinga, umwe mu bayobozi b'imigwi itavuga rumwe na leta, atangaje ko naho batahawe uburenganzira bwo kugira iyo myiyerekano bashishikara kuyikora. Abari muri iyo myiyerekano bateye amabuye abapolisi, igipolisi kijejwe imyiyerekano ku mugwa mukuru Nairobi. Abandi bayitabiriye bafashwe n'igipolisi, harimo n'abashinga amateka babiri nk'uko abamenyeshamakuru babitangaza. Mu gice kimwe cy'ikigwati cya Kibera kibamwo ahanini bantaho nikora, abamenyeshamakuru b'itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP bavuga ko abagize imyiyerekano baturiye amapine. Ejo ku munsi wa Mungu, Odinga, umukandida yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze, yabwiye abakenya ati, nipfuza ko abanyakenya bajya ahabona ku bwinshi bakerekana akababaro bafise kubiko biraba mu gihugu.
Buriyane, tujye muri mari noneho. Abakozi babiri ba komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CICR bari bamaze ibyumweru bibiri barashimuswe, barekuwe uyu munsi. Komereza rero kuri iyo nkuru.
Nibyo koko, Croix Rouge yabitangaje ibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter, imenyesha ko abo bakozi bayo babiri bari baranyururijwe mu bisagara vya Gao na Kidal mu buraruko bwa Mali mu ntango zo ku kwezi kwa gatatu barekuwe. Kuva mu mwaka wa 2012 ico gihugu kirahanzwe n'umutekano muke, kuvaho abagwanyi b'intambara ntagatifu ya jihad batangura ibitero mu buraruko bw'igihugu. Abagwanyi ba jihad b'umugwi wa Al-Qaeda ukorana n'abaharanira leta ya Kiislamu barongereje ibitero aho bagenda baranyuruza abanyagihugu bakanabikora mu bihugu bibanyi vya Niger na Burkina Faso. Muri ako karere, abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barishwe, abandi miliyoni zibiri barata ingo zabo. Icyo gihugu kiyobowe n'umusirikare yakoze kudeta mu mwaka uheze, yategetse ko abasirikare b'igihugu cy'Ubufaransa bari bariyo mu bikorwa byo kugwanya abagwanyi ba jihad bakivamwo. Inyuma y'iyo ngingo yo kwirukana abasirikare b'Abafaransa, uwo mutegetsi wa Mali yaciye azana abagwanyi b'Abarusiya bari mu ishyirahamwe ryigenga ryitwa Wagner Group gukomeza igisirikare cya Mali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru rero turimo turakomereza muyo mu mahanga. Ministri w'imari wa Ghana, Ken Ofori Atta, azajya mu ruzinduko mu Bushinwa ejo bundi kuwa gatatu kuganira ku bibazo by'imyenda. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
bitegekanijwe ko ivyo biganiro n'abategetsi b'Ubushinwa bizoba ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu w'indwi dutanguye bishimikira ku vyerekeye kugabanya umuzigo w'amadeni ya Ghana hamwe no guhumurizwa ku yandi mafaranga agenewe imigambi y'iterambere y'ico gihugu. Ubushinwa n'ico gihugu cahaye amadeni menshi cyane Ghana kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Ghana ifitiye Ubushinwa amadeni y'agaciro kagera ku miliyaridi n'imiliyoni amajana indwi y'amadola muri iki gihe. Ghana ihanganye muri iki gihe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi, yarashitse ku masezerano akomeye n'ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FM mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Ayo masezerano ni ay'ingurane y'imiliyaridi zitatu z'amadola. Icyo leta ya Ghana iriko ishimikira ko muri iki gihe ni ugutuma ayo mafaranga yemezwa n'urwego rw'abayobozi b'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI. Umugwi w'abategetsi baserukira Ubushinwa baragendeye Ghana muri uku kwezi mu biganiro vyo mu ntango n'abategetsi b'ubushikiranganji bujejwe ikigega. Batangaje ko ivyo biganiro vyaranzwe n'umutima wa kivandimwe kandi ko vyabaye ngirakamaro.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika. Prezida w'Ubushinwa Xi Jinping uyu munsi yatangiye uruzinduko rw'iminsi itatu mu Burusiya kuganira na mugenzi we Vladimir Putin. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Urugendo rwa Prezida w'Ubushinwa Xi Jinping i Moscow ku murwa mukuru w'Urusiya rugamije hanini gutsimbataza imigenderanire y'Uburusiya n'Ubushinwa mu by'ubutunzi no kwerekana ikibanza Ubushinwa bwifuza kugira mu gutorera umuti intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Prezida w'Urusiya Vladimir Putin mu ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ciwe yakira mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko yiteguriye gukorera ku nkingi cumi na zibiri Ubushinwa buheruka gutanga nk'umuti w'intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Prezida Putin yagize ati: imiryango yacu iruguruye ku biganiro vy'amahoro. Nta nkeka ko igihe kigeze tuzoganira ku ngingo zose mwatanze nk'umuti. Ingingo zanyu turaziha agaciro. President Vladimir Putin yashimagije urugendo rwa mugenzi we w'Ubushinwa avuga ko mu gihe ibihugu byo mu burengero bifitiye ico yise urwanko Uburusiya mu kugendera ico gihugu, Xi Jinping yerekanye ko igihugu ciwe ari incuti magara y'Uburusiya. President w'Ubushinwa niwe mutegetsi wa mbere abonanye na President Putin kuva senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI imusohoreye mutahe mpuzamakungu kwera ivyaha birimwo ukunyuruza abana bo muri Ukraine iyo sentare mwagiriza. Uburusiya bugaruka kuri ivyo vyagirije vya CPI uno munsi bukaba bwavuze ko bishingiye ku rwanko, bwongera kandi butangaza ko bwuguruje urubanza ruri mu rwego rw'ubugizi bwa nabi aho burega abacamanza n'abashingwamanza ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ubushinwa nabwo kuri iyo ngingo bwaciye buvuga ko umutahe mpuzamakungu CPI yasohoreye Putin werekana ico bwise uguhengama kw'iyo sentare. Ukraine igaruka ku rugendo rwa president w'Ubushinwa mu Burusiya yatangaje ko Ubushinwa bwari bukwiye kotsa igitutu Burusiya kugira ngo buhagarike ico Ukraine yita agasomborotso k'Uburusiya. Akatari gake ahatuributsa ko amakungu yagirije Ubushinwa gushigikira Uburusiya mu ntambara burimo na Ukraine ariko Ubushinwa bukabihakana. Urugendo rwa president w'Ubushinwa mu Burusiya buzomara iminsi itatu. Ibiganiro nyezina hagati ya president w'Uburusiya na mugenzi we w'Ubushinwa bikaba bitegekanije gutangura ejo kwa kabiri.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu biyaga bigari, ariko mbibutse ko aya makuru yose mushobora kuyakurikira no kuri internet kuri w3 radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC bafashe bimwe mu birindiro byari byarigaruriwe na M23 muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera ukorera Igoma.
Izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zagaragaye mu duce twari dusanzwe twarigaruriwe n'abarwanyi ba M23 mu mirwano yabaye mu minsi ishize aho batanaga mu mitwe na FRDC. Utwo duce ni Kirorirwe, Karubana, Kicanga, ahari ibirindiro bikuru bya M23 muri teritwari ya Masisi. Ibi byemezwa na Bwana Habimana Augustin umuyobozi wa Societe Civile muri groupe y'abasharika MB ubwo yavuganaga n'ijwi rya Amerika. Uyongeyeho ko kuri ubu icyo abaturage bakeneye ari amahoro n'umutekano birambye. Ibyo akaba ari byo biteze ku ngabo za EAC za Red zigeze mu duce batuyemo.
Twebwe dukeneye amahoro kubw'umutekano muke turi kunyuramo dushaka ngo ingabo ziri buturinde ziturinde ziduhe n'umutekano. Na nibyo dutese ku ngabo za EAC turi kubona mu aka karere kacu dushaka ngo ziduhe umutekano wisanzuye kabisa ku buryo ki natwe turiyumva nk'abakongomani.
Mu gihe M23 irimo kuva mu duce yafashe two muri Masisi, ubuyobozi bwa Congo Kinshasa bukomeza gushinja abarwanyi ba M23 kutubahiriza amasezerano yo gushyira intwaro hasi bakarangiza intambara binyuze mu nzira y'amahoro. Ibivugwa na Leta ya Kinshasa biterwa utwatsi na M23. M23 yo ku ruhande rwayo ikomeje kwemeza ko yiteguye inzira iyo ari yo yose yatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Congo, bityo abaturage bakabaho mu mutekano usesuye. Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23.
D'abord en première, espèce à honorer la demande des dirigeants régionaux.
Icya mbere nuko M23 yubahirije iby'abayobozi ba yase bayisabye. Ibyo kwari ukuva mu duce twose bafashe kuva aho imirwano yatangiriye. Ibyo rero twarabyubahirije, ariko Leta ya Kinshasa ntabwo yigeze hagaciro ibyo isabwa gukora. Erega ibyo Kinshasa ivuga ko mu by'ukuri tuzava mu duce twafashe ibirimo kubesha amahanga, ahubwo icyo FARDC ikora ifatanyije na Mai Mai Nyatura ndetse n'indi mitwe ni ukudutera n'indege zabo z'intambara, kandi byose bikagira ingaruka mbi ku baturage.
Uyu avuga ko batigeze batera ibirindiro by'ingabo za Congo FARDC aho biri hose. Gusa yongeraho ko igihe cyose FARDC izagerageza gutera M23 izirwanaho uko bishoboka mu rwego rwo kwirinda no kurinda abaturage.
M23 twiteguye kwirwanaho igihe icyo ari cyo cyose FARDC izadutera, kandi tuzarinda aho turi. Ariko ubu turindiye ko Leta ya Congo yakwemera inzira y'ibiganiro. Ibaze nawe igihe M23 yari yarahunze inanga hari imitwe mike cyane ibarirwa kuri 50, ariko ubureba mu burasirazuba bwa Congo gusa hari imitwe irenga 250. Twebwe nta kibazo dufitanye na Congo, duharanira uburenganzira bwa muntu kandi tukarinda uwo ari we wese.
Ubwo twagerageje kuvugana na General Sylvain Kenge, umuvugizi wa FARDC muri Congo, yirinze kugira icyo atubwira kuri iki kibazo. Kuva ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zagera mu ntara y'Ikivu ya Ruguru, imyigaragambyo yarushijeho kwiyongera. Imiryango itabogamiye kuri Leta ikorera mu ntara y'Ikivu ya Ruguru yakomeje gushinja EAC kuba nta kimariye abaturage, bigera n'aho isaba izo ngabo gusubira mu bihugu zaturutsemo. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru yo mu biyaga bigari tuyakomereze mu Burundi. Ifaranga ry'u Burundi riragenda rita agaciro cyane, urugero ni nk'idolari ry'Abanyamerika rigura amafaranga y'amarundi 400,000. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mu Burundi dolari ry'Abanyamerika rirushije kuduga agaciro ugereranije n'ifaranga abarundi bakoresha. Muri kino gihe rigugwa amafaranga atari munsi y'400,000 by'amafaranga y'amarundi kuwuje arirondera, n'amafaranga 300,950 kuwuje arizanye. Imyidogo ni yose ku bavunjayi bo ku isoko yo mu Kinywabi bavuga ko birirwa barafatwa baturatuzwa bakanafungwa bagirizwa kuba intandaro y'ititu kajya agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika batifuje ko amazina yabo aja habona, bavuga ko bababazwa no kubona abakorera mu mazu yo kuvunja yemewe bakoresha igiciro kingana canke kigasumba igiciro c'isoko yo mu Kinywabi. Bamwe muri bene ayo mazu yo kuvunja bavuga yuko igituma idolari badandaza riguma rizimbye ari uko ibanki inkuru y'igihugu BRB ibaha uburenganzira ikabima amadolari. Umwe muri abati, idolari ndarigurisha nkurikije uko nanje nariguze, sinokorera guhomba. Bamwe mu badandaza bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko mu bitero ubukene bw'idolari mu Burundi hariho namahinguriro akomakomeye nka Brarudi asigaye agurira amadolari mu Kinywabi ku badandaza batayahabwa na BRB. Abandi nabo bakavuga yuko hari abantu benshi babitse amarundi mu nzu bahaye bayavunjisha mu madolari ku gutinya ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga yuko azoyahindura ibipapuro bidafise agaciro. Abarongoye BRB bo bemeza yuko ubukene bw'amafaranga mva makungu utegwe n'uko umwimbu igihugu gishorera hanze utaba wisununuye, ariko kandi ngo birava no kuba yarondera bongerekanye ku isoko yo mu Kinywabi kuva aho BRB igabanirije ibisati h'amadolari. Bati nta kindi kizomara ubwo bukene atari ukugwiza umwimbu no kwirinda gukorera mu Kinywabi. Desire Musharitse, icegera cy'umukuru wa BRB, anagabisha abafite amazu yo kuvunja batubahiriza ibiciro bimanitse ku miryango yabo, ati bitebe bitebuke bazobihanirwa. Aranahumuriza abarundi ko leta iticaye hariho ibyiriko irakora bizotuma ayo mafaranga mva makungu asubira kugwira mu gihugu. Yamara ntiyadusiguriye igihe ibyo bizoshobokera. Kuva mu kwezi kwa cenda umwaka uheze w'2022, ibisata bitatu nibyo byonyine bironswa n'ibanki nkuru BRB amafaranga mva makungu. Ibyo ni gitoro, imiti hamwe n'ifumbire.
Radio Ijwi rya Amerika tukivuga kuri iki kibazo cy'ubukungu mu Burundi, mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye nyine mumaze kumva arakomeza yavuganye na Jean Prosper Niyoboke. Niyoboke n'umwarimu muri kaminuza yigisha ibijyanye n'ubukungu, arasobanura impamvu yaba ituma amafaranga y'agaciro amadovize mu rundi rurimi akomeza guhenda cyane mu Burundi.
Nibaza muri rusange turabona ko ifaranga ry'u Burundi tugereranyije ku ifaranga ry'agaciro ry'Abanyamerika idolari ko ryaduze cyane. Navuga ko twafatira ku ngeranyo zitandukanye. Ubwa mbere twafata ibihe isi igezemo, kuko nca turaba kigeze ifaranga ry'agaciro ry'Abanyamerika uko riboneka mu bihugu iwacu riboneka ahanini ryari umwembu tugashora hanze, bidashoye hanze bikatuzanira iyo faranga y'agaciro canke iyo abasanzwe bafashanya n'u Burundi bashigikiye imigambi itandukanye, ushigikiye imigambi bariza bakohereza ayo mafaranga y'agaciro mu Burundi aciye nko muri banki y'igihugu canke aciye mu bindi bisata, bigahita bigatuma iyo faranga riboneka. Rero yaba iyo u Burundi usanzwe bushorera hanze, murazi ko ahanini cyane binese mu Burundi bihugu byinshi mu karere byinshi twafata n'ikawa n'icyayi, biratuma ko mu Burundi tutashoye cyangwa tudashaka kugeza rubereye rushimishije, ndetse n'ibindi bibazo berekeye mu gihugu hagati na cyane cyane ku bindi dusanzwe dushorera hanze. Hano bavuga n'ikindi kibazo cy'inzu amafaranga najya amabuye y'agaciro tukabiraba, hariho ukuntu bari bafashe imigambi yo gusubiramo uko bikorwa bifatiye ku mashyirahamwe asanzwe mato mato y'abantu basanzwe bacukura ujya Butare bitapfumbereye cyangwa biko birasubirwamo bigahezwa bigatuma amafaranga ataboneka. Imigambi myinshi mu Burundi dufatiye kugera rya myaka 2015-2016 byatumye hasa nk'uko ari ibihano byafatiye Burundi, aho imigambi imwe itaje gushyigikirwa n'abahora bashyigikira Burundi. Ayo mafaranga y'agaciro yaboneka cyane bivanye n'ibikorwa cyangwa n'urudandazwa hagati Burundi n'igica Congo, abakongomani bashika mu Burundi. Hama bivuye ku bihe tuba turimo n'ibihe Congo kirimo, twifatiye ko nabyo biraheza bigatwereka ko si cyane bo baraje gushora mu Burundi kwanze amafaranga y'agaciro. N'ubutunzi uko bimeze mu gihugu biraheza bikatwereka ko hari ifaranga rigira agaciro y'umusaruro, umwimbu wabonetse akagira ibishorwa akagira n'ibikorwa bitandukanye bindi biko birakorwa bigahamagarira abanyamitahe kuza mu gihugu.
Kuba ifaranga ry'agaciro mu Burundi Kenya biri mu bituma ibiciro ku isoko bibandanya biduga.
Ego nishobora kubabwira iyo iryo faranga ribuze ry'agaciro ko ibidandazwa bitandukanye biva hanze. Ibyo bidandazwa rero usha twaba umuco waronka amafaranga y'agaciro gashobora kurangura hanze kugira bize gusahiriza umwimbo mu gihugu hagati. Nayo mafaranga baba bayaronse bakayaronka kuri rya soko twavuga yo ku ruhande atari soko ya banki nkuru y'igihugu cyangwa amabanki azwi, bihereza bigatuma ibyo bidandazwa bishika mu gihugu bizimvye. Bice biba byashyitse biba bizimvye, bigatuma n'ibiciro biba ndanse bitwa kwita inflation. Ibyo byose bifatanye bigahereza bigatuma kubera ko ifaranga ry'u Burundi rigenda ricitoka.
Kuba bano badandaza amafaranga y'agaciro mu Burundi bavuga ko BRB itabaha ayo mafaranga y'agaciro y'Amanyamerika, bo barayafite muri BRB.
Baba bakihaniwe nabo ni nabo bafite akwiriye. Bo mu gihe atayaboneka barashyira nk'urutonde rw'ibyo bashyira imbere, bavuga bati ibi ni ibikorwa ataho kwirengagiza bijya imbere, byerekeye iby'ubuvuzi cyangwa byerekeye iby'igitoro. Nanjye niko navuga ngo ibikorwa bitorewe n'ishutakare ifatiro ni igikorwa ku buryo icyo kibanza gaciro bigeze kaboneka. Ahanini ibyo bikorwa bya mbere ni ugusubiramo ibikorwa bishobora kwinjiza amafaranga agaciro, bigahamagarira abanyamitari bo hanze akaba byo gukorera hamwe abo mu karere cyangwa ahandi.
Reka tubashimire ku kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabashimiye.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Tanzania mu nkambi y'impunzi ya Nduta, aho umurundi uhaba nyine mu buhungiro yaraye akomerekejwe cyane n'umutanzania uhaturiye, yaramukoreye hafi umwaka atamuhemba. Noneho rero uyu murundi uko amwishyuza undi ati ngomba kukumenagura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yayiduteguriye ku buryo burambuye.
Iyo sanganya ryabaye kuri wa Mungu impera gato y'inkambi ya Nduta mu matongo ya Tanzania, aho uwo munyenkambi yariko arakorera amafaranga. Uwakijwe yabariye ijwi rya Amerika ko uwo muturanyi yashaka kumwica amuhora amafaranga agera 150,000 yari imaze gukorera mu kiringo cy'umwaka wose. Yashimangiye ko uwashaka kumwica ari umutanzania yari yamuhaye akazi, hama abura amafaranga muhemba kugira asubire mu nkambi mu gihe yari imaze hafi umwaka wose amukorera. Ijwi rya Amerika ryatembere mu bitaro biri mu nkambi ya Nduta, aho uwo muntu yahakije kwicwa agwariye. Aha yatuganiriye ibyamubayeko.
Nukuri yarankubise cyane birenze ko abaye gufata isuka yari afise ashaka kunyica, ashaka kunyica bene bace baza guhuruza baravuga ati ni munsi dutabare muze mu dutabare mu nkambi bose baciye bamanuka, bose baciye bamanuka. Nubwo bwose akinkubita naravuga ati ese nari kukura nkubita ikose nakoze ni irihe? Ndambwira ko vyukuri nka mwonzi nanganiriza ubuzima bw'iwanje kubera amafaranga uwo bugize nabi. Uribuka ko twigeze kuba turi kumwe unkoresha umugandura w'uturira byose uragira nabi urangira nabi cyane. Amafaranga nayo mfitiye wene arayamenya. Ntabwo nigeze mvuga nti noma amafaranga kubona yarankoreje ntampemba ari umutanzania nanjye ni nk'impunzi wene yiyagiriza amakosa gutyo nyine. Rero yiyumvira yuko nkavura nifuza kumugira nabi cyangwa nifuza kumugira nabi rero ashaka bene kunyitanga.
Yavuze yuko umuntu yashaka kumwica yari mukoreye akazi mu kiringo cy'umwaka wose, kurima, kuragira intungwa no gusarura iyo vyeze. Gutyo bari bamaze kumenyerana, ariko ntazi ukuntu yamwihindutse agashaka kumwica.
Mugamaze kubona amaraso ariko aca mu mazuru no mu matwi, ibintu nk'ibyo naciye ndamubwira nti kweli usubihanirwe nawe kandi azubihanirwe imbere kuko uri kumuhotera kubusa gusa nta kindi kimwe gusa nacyo ngize ko nsitse nkihema. Iryo ni ryo jambo nibuka rya nyuma nabona navuze.
Imigwano hagati y'impunzi n'abaturanyi nazo yama yabaye cyane cyane nyuma y'inkambi. Abatanzania baturanye n'impunzi bo bagiriza impunzi yuko zijya kwiba ibiribwa mu mirima yabo, impunzi nazo zikagiriza abatanzania yuko bahora amafaranga bakorera. Gutyo hari ababurirwa irengero burundu, hari n'abicwa mu gihe amashyirahamwe atabakwiriza ibikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu.
Rero hariho nka benshi usanga ari nk'iyo fu y'ibigori ayiriye kabiri gatatu idaheza ngo imutembe neza cyangwa burya bushatsa sanganye n'umuntu nyine nko mu nda buramugwaza ukagenda rero nyuma rero mu kijijiro kurondera nyine ubuzima nyine kurondera agahera ko kugira ngo utse usume utwo ushoboye kurya. Ariko mu gihe rero ugiye urumva ubwiye inyuma y'amategeko murashobora guhura n'umucambazi akakugirira nabi uca wiruka nyine mu mashamba.
Igipolisi muri komine Kibondo kiremeza yuko aricyo kigenewe gucungira umutekano hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo gusa cyemeza ko kidashobora gucungera impunzi kugira n'izisohoke inkambi nk'uko biri mu mategeko mu gihe bama basohotse hafi iminsi yose naho bibujijwe
tunakiri kwamba kuna matatizo mengi nyuma ya kambi na tumekuwa
turemera yuko nyuma y'inkambi hari ingorane nyinshi cyane kandi tumatwakurikiranye kumenya ibere nyuma y'inkambi ikibazo nuko impunzi zamazasohoka inkambi kandi zitemerewe n'amategeko kuri nyuma y'inkambi muri iki gihe rero turiko turakora inama zitandukanye ku baturanye n'inkambi tubabwira ukuntu babana neza n'impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania
lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa majirani zao juu ya kuishi kwa amani na upendo
kanini gituma impunzi zisohoka inkambi kujya gushaka amafaranga n'ibindi bitandukanye bikeneye mu buzima abandi nabo bakeneye gukabukanya kubera hari abadashoboye kujya ubushaza n'ubugari baronswa iminsi yose babaye mu nkambi izo mpamvu zigatuma bahura n'isanganya zitandukanye harimo kwicwa n'abaturanyi mu bitigi bitangwa n'igipolisi hafi bana 17 baraburirwa irengero buruka umwaka utashe kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusimbukira noneho kuri bala Basketball Africa League muri conference yayo ya Sahara ni mikino irimo ibera i Dakar muri Senegal edirwema umukino wa Kwara Falcons yo muri Nigeria na ABC mu kuvuga Abidjan Basket Club Fighters yo muri Cote d'Ivoire rero uyu mukino uri hafi kurangira bimeze bite
urakoze cyane Thomas Kamirindi ni umukino uri hafi kurangira usigaje hafi umunota umwe n'amasegonda 38 twibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ikipe ya Kwara Falcons kuva irushanwa ryatangira nta mukino n'umwe iratsinda ariko bigaragara ko yaje yisubiyeho muri uyu mukino urimo kuyihuza na ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire aho ikipe ya Kwara Falcons kugeza ubu iri imbere n'amanota 76 kuri 69 umukino uramutse urangiye gutyo byabibaye ihurizo rikomeye cyane ku ikipe ya ABC Fighters itozwa n'umunya Australia kazi Liz Mills muri uyu mukino utagaragaye ku ntebe z'abatoza ntabwo turamenya neza irishobora kuba cyabaye cyatumye atagaragara muri uyu mukino wenda nabyo bishobora kuba ariyo mpamvu ikipe itarimo kwitwara nk'uko ubusanzwe isanzwe yitwara ubu rero nakubwira ko muri iri tsinda rigizwe n'amakipe atandatu ikipe ya Rwanda Energy Group yo mu Rwanda niyo yonyine imaze gutsinda imikino itatu andi makipe yose arimo Abidjan Basketball Club Union Sportive Monastrien Association Sportive de Douane na Stade Marie yose amaze gutsinda imikino ibiri Kwara Falcons niramuka itsinze uyu mukino uyu iraba ariyo ntsinzi yabo ya mbere ariko nanone inasezera muri iki gikombe dore ko imaze gutsinda umukino umwe gusa kandi uyu irimo gukina ni nawo wanyu
none se ubwo ngubwo Kwara Falcons yo iravamo nibivuyemo se reka tuvuge kwivuyemo kubera ko umukino utararangira ariko ni hahandi ndabona itari buze gutsinda ariko rira vamo niva mose noneho ABC Fighters yo irakomeza
ABC Fighters ni ramuka itsinzwe uyu mukino biravuga ko iza kubi igumanye yansinzi y'imikino ibiri n'andi makipe uko arane nayo afite insinze ebyiri ebyiri icyo gihe umukino uzahuza ABC Fighters na Stade Malie yo muri muri Mali niwo uzatubwira ikipe izakomeza kuko yombi azaba afite insinze ebyiri hanyuma izatsinda hagati y'ayo makipe abiri niyo izakomeza ariko nanone twibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko nyuma y'uyu mukino ku isaha 3 n'igice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ijwi rya Amerika riza kubagezaho umukino uza guhuza Regio mu Rwanda na US Monasterio muri Tunisia nayo kipe ifite iki gikombe Thomas
uyu mukino nyine ni gihe uri muba ibyo bita live mu cyongereza direct mu cyongereza
ni turaza kuwubageza ahubwo turawubagezaho iminota 30 mbere yuko uwo mukino utangira bya bindi bita pregame tuganire na mugenzi wanjye Jean Claude Munyandinda uri Kigali turaza kuba dufite n'umutumirwa uza kudufasha gusesengura ibijyanye n'uwo mukino hanyuma nyuma y'iminota 30 tubagezeho umukino uko wakabaye
ariko rero ubusanzwe kuri yo saha ya 3:30 ntabwo ubusanzwe ijwi rya Amerika isanzwe ifite ibiganiro live
ubusanzwe nta
cyashya rero
ibyo biganiro ubusanzwe ntabyo dufite ni muri gahunda idasanzwe kubera amasezerano ijwi rya Amerika dufitanye na NBA ndetse na Basketball Africa League kubafasha kugeza imikino ku banyafrika hirya no hino cyane cyane mu bihugu bifite amakipe muri rushanwa
inshuti zacu rero ntimuze gucikwa guhera saa 9 ya hano no kuvuga saa 3 y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda bal Edirwema na Jean-Claude Munyandinda baraza gushyushya urugamba ndabashimiye cyane rero mbifuriza kugira umugoroba mwiza kuri radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama.